SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelecharge application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya rigo sbs.com/au/gahetamye radio app.
Nonge kuba kengurukira mwebwe mwese mwifadikanije natwe kuri uno munsi ni Jean Paul Amedeni Zigama iyi muri ko murakurikirana ni SBS mu Kirundi kaze mu nkuru nabateguriye uno munsi. Ubushakashatsi buherutse gukogwa n'igisata cingenzi muri Australia cerekanye yuko ico gisata ku rwego rw'igihugu cahomvye miliyaridi z'amadola ni 21 nibice indwi mu ntango z'igice cy'umwaka wa 2020 ugereranije n'ico kiringo nyene mu mwaka wa 2019. Marzena Clark ni umwe mu basanzwe bakora mu gisata cyo kuyobora ingenzi mu ntara ya Queensland, akaba anakora utugenegene two guteramisha abantu bavuga ururimi rwo mu gihugu cya Pologne kandi basanzwe bagendana indwara na waravuga ingene yashikiriwe n'ingaruka z'ico gihombo. Reka dutege yompi Marzena Clark. Some of them might be on aged care package. Bamwe muri bo bashobora kuba baronka inyungu z'abageze mu zabukuru, abandi kuri NDIS, abandi bagwaye kanseri, bashobora kuba bafise indwara zitandukanye canke batewe impungenge na coronavirus. Ivyo bagerageza gukora no kuguma hafi yo mu rugo, hafi yaho boronka ubufasha bwihutirwa hamwe n'ibitaro. Mu gihe ingendo zo hakujya y'amazi cyo kimwe n'izo mu ntara hagati zahagaritswe n'ingingo zijanye no gufata ingendo cyo kimwe ni yugarwa ry'imbibe, bamwe mu bakiriya ba Clark bahitamwo gufata ingendo za hafi zegereye imihana yabo hamwe n'ibitaro. Baracifuza gusohoka mu mazu yabo kuko byumvikana neza yuko barambirwa kuguma mu nzu igihe cyose, ariko kandi bararyoherwa kugenda bakamara igice cy'umunsi canke bakamara umunsi kuri beach canke bakajana n'ibikoko batunze nk'akarorero aho bororera ingamiya canke muri za park kuraba ibitegwa byiza n'amazi. Urugendo ruto gusa ndashobora kubona impinduka, ukwiganyira bigahera, bakongera bakaryoherwa bakaba abantu batandukanye kurusha bakigenda. Ariko ngo si bose bashobora kuronka ubwo buryo bwo gusohoka bakaja hanze gusama akayaga, na cyane cyane abari mu zabukuru bari basanzwe bafise ikibazo cyo kwiyunguruza n'imbere y'uko COVID-19 itangura. Kaminuza Bayside imaze igihe cyababa imyaka 10 itanga inyigisho zo kubashaka kwiga kugendesha udukinga abagendana ubumuga bakoresha. Umuyobozi Tony Aplin akaba ari we bwite yarasanzwe yigisha ivyo vyigwa, ariko ubu akaba abitanga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Reka twumvirize Tony Aplin. Mu bisanzwe ni vy'abantu baciga, abanywanyi bacu nibo bigisha abantu, bashira hamwe isaha imwe canke zibiri z'amasanamu bafashe mu gihe bari hirya no hino ku isi. Benshi mu banywanyi bacu bafashe ingendo ubu ku bw'impamvu imwe canke iyindi ntibagifata ingendo kubera imyaka, uburwayi canke izindi mpamvu, gutyo bakishimira kubona amasanamu y'aho bagiye canke aho bifuza kugenda. Aplin kuri we ngo ubuhinga bw'itumanaho hakoreshejwe amasanamu canke video ngo si ubwa bose, nubwo baba bafise ubushobozi bwo gukoresha imbuga hwaniro nka Zoom yabaye rurangiranwa ku isi kubera ingingo zafashwe mu kurwanya COVID-19. Ngo nikimenyamenya nuko ica gatatu cy'abanyeshuri yarafise cahevye ugereranije n'igihe y'imbere ya coronavirus canke COVID-19, reka twumvirize Tony Aplin. Nibaza yuko abantu bamwe bamwe bibagora kuguma ku ntego mu gihe baba bari kuri Zoom. Icyo nibaza ni uko tudafise uburyo bumwe bwo kuramukanya nk'akarorero, aho bamwe bashobora gutanga indamukanyo y'amahoro mu kuramukanya imbere y'uko dutangura. Ivyo rero sico kimwe n'abantu kuja mu birasi aho ushobora no kunywa akayi uri kumwe n'abandi gutyo mukaganira. Bamwe muri bo bariko bagira ibihe bidasanzwe biciye mu buhinga bugezweho buzwi nka virtual reality canke VR, aho bakoresheje ekuteri canke headphones, aho ubwo buhinga bubafasha gufata ingendo zaho bifuza hose kandi bari mu mazu basanzwe babamwo. Ishirahamwe ry'ivy'ubuhinga bugezweho muri Melbourne, SylVR Adventure, byatanguye gutanga ubwo buhinga ku mazu y'abasanzwe bari mu bigo by'abari mu zabukuru. Umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe Colin Putse, nubwo ubwo buhinga bugikeneye kumenyegwa ngo ubwo buhinga buha abantu ububasha bwo kubona bimwe mu bibanza bidasanzwe vyo muri kahise canke ibibanza bishasha bo kwifuje kujamwo. Reka twumvirize Colin Potse uko yabivuze. Kubona isi ibibanza vyiza vyiza, umuziki, utugenegene hamwe n'ibindi. Ibintu nk'ibikoko vyo mu mashamba muri Afrika, kogana n'ibifi binini binini, kandi ayo mayekuteri ntaremereye, nta nsinga zikwegana zifise canke ngo zishuhe, nta telefone zicometse ahantu canke ikindi cyose nk'ico. Biraruhura iyo uri muri ico kibanza ku buryo biyumva nk'aho bari aho hantu bashatse kuja. Putse aremanga yuko ubwo buhinga bakoresha budashobora gusubiriza ukwishikira muri ivyo bibanza, ariko akabona yuko bufasha mu gukuraho inzitizi z'ubunyakamwe bwari bunariho imbere yuko ikiza coronavirus gitera. Aribuka umwe mu bageze mu zabukuru basanzwe baba muri Melbourne, ingene amarira yabengeranye mu maso nyuma yahaboneye ikirango kidasanzwe biciye muri ubwo buhinga. Reka twumvirize Colin Putse. Nubwo yari asanzwe aba hirya gato y'uruzi Yara ku birometero 10 kandi atari bwashike ngaho mu gihe kirekire, kandi umugabo wiwe akaba yarigeze guserukira Australia mu ihiganwa rya Olympic mu bagendesha ubwato buto buto. Misi yose yakora imyimenyerezo aho yagendesha ubwo bwato agashika mu ruzi Yara, hama akamuzanira ivyafungura saa sita. Ivyo vyibutso vyose vyamushwaye asubiye kubona ugo ruzi Yara biciye muri ubwo buhinga. Ico gihe ntihari ahantu hashemeye, ariko hagarukanye ivyishimo. Ubunyakamwe ni ikintu udashobora kubona uburemere bwavyo, ariko benshi bari mu zabukuru bavyisangamwo. Umuyobozi w'umugambi Anchor Sensilab w'ikigo cha kaminuza Monash, Dr. Thomas Chandler, asigura avuga yuko umuntu ashobora no kuja mu bihe vya kaise hifashishijwe ubwo buhinga, aho umuntu ashobora kubona ibirango binini binini vy'amadini canke ukwizera gutandukanye. Reka twumvize Dr. Thomas. Ubufasha urugendo uja muri kahise. Ntidushobora kumenya uko ibintu byari, ariko turashobora kwifashisha ivyemezo hamwe n'ubumenyi dufise kugira ngo dushobore kugira isanamu nayo ishobora guhinduka bivanye n'ubushakashatsi. Rero ica mbere ikora ni ukugukura mu kibanza cawe urimwo ikagushira mu yindi mico n'akaranga umwanya bitandukanye cyane. Mbere n'abantu bo muri kahise baratandukanye hose ku isi, batandukanye n'abubu, n'ibintu bitandukanye cyane n'isi nyayo tubayemo. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2016 bwerekana yuko icyakane cy'Abanyaustralia bakora ivyo bikorwa bategekanya kwijukira ubwo buhinga VR canke virtual reality mu kiringo c'amezi 12 ari imbere. Ubwo bushakashatsi kandi bwerekana yuko abarenga ica kabiri bakora ubwo rudandazwa badafise application zibagenga canke ngo babe bafise imbuga ngurukana bumenyi bakoresha. Dr. Chandler afise amakenga kubakoresha ubwo buhinga harimwo n'abana ngo kuko inyabwonko zikoreshwa co kimwe n'imirongo ya internet ikeneye umuvuduko udasanzwe. Reka twumvirize Thomas Chandler. Hari abantu benshi bakoresha internet ariko intambwe zo gushira ubwo buhinga buzwi nka VR muri za ekuteri n'ikindi kintu. Nibaza yuko ibi bigiye kuzana impinduka zidasanzwe mu bantu mu myaka 10 iri imbere, ariko kandi biragoye kumenya igitigiri nyaco c'abantu bazohurumbira ubwo buhinga. Ngo ntaco bitwaye uburyo bwose wo bukoresha kugira ngo ushobore gusohoka mu nzu muri kino gihe cha COVID-19. Clark avuga ati kuba ushobora gusohoka mu nzu ukaja hanze bifitiye akamaro cyane amagara yawe. Reka tumwumvirize Clark uko yabisiguye. Ni ngombwa cyane ko basohoka. Abantu umenga barabohewe mu mazu, baraba amakuru kenshi abafise inkuru zitaremesha kandi akenshi usanga zerekeye coronavirus hamwe n'ayandi makuru, bigatuma biyumva nk'aho umutekano wabo ukwiye mu gihe bari mu rugo. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishirahamwe National Seniors Australia mu 2019 bwasanze ibice 70% by'abanywanyi baryo bari hagati y'imyaka 50 na 90 bakoresha internet mu minsi yose mu kurondera ivyo bakeneye, hama 40% bakoresha urubuga Facebook minsi yose. Clark akaba atera intege abageze mu zabukuru aho bari mu mazu yabo ngo bijukire ubuhinga bugezweho kugira ngo babashe kuryohererwa ibyiza by'isi muri bino bihe vy'ikiza co kimwe n'ingingo zafashwe mu gufata ingendo. Clark yasubiye gusigura. Namba bashobora kwiga ingene bakoresha inyabwonko canke imbuga hwaniro nka Facebook nk'akarorero. Vyo bavyiza bashoboye kubona abari mu ngendo ikibiriraho canke bakabona amasanamu, nubwo boba bari mu mihana yabo barashobora kuryohererwa ubwo buhinga buzwi nka VR. Mu vyukuri gufata ingendo vyarahinduye isura cane. Naha rero turangirije ikiganiro twabateguriye uno munsi, ariko ukaba ushaka kumenya byinshi uhamagara kuri Be Connected kuri 1,305,795,897 canke ugendera urubuga akaburungu Be Connected mu ijambo rimwe rifatanye akaburungu eSafety akaburungu gov akaburungu au ushaka kuronka makuru y'ingene wokoresha internet ukeneye umusimuzi, hamagara Translating and Interpreting Service canke TIS mu ncamake kuri 13 14 50 kugira ngo bashobore kuguhuza na serivisi ukeneye mu rurimi rwawe. Yari Jean Paul Amedenizigama, ndabashimiye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya, umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify canke ahariho hose uronkera amakuru yacu.